I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that he make me a better man. Maybe one day I'ma stand for something. I'm thanking God that he made you part of the plan. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always fucking up and wrecking. It seems like I perfected it. I offer you my love, I hope you take it like some medicine. Tell me ain't nobody better than me. I think that there's better than me. Hope you see the better in me. Always end up better in me. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. Take drugs, then you hold me close. Then I tell you how you make me whole. Sometimes I feel you like being alone. Then you tell me that I should have stayed in the room. Guess I got it all wrong, all along my fault. My mistakes probably wipe all the rights I've done. Saying goodbye to bygones, those are bygones. Head up, baby, stay strong, we gon' live long. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go.
As Juice WRLD and Marshmello with Come and Go, you are listening to The One. It's time now for Word on the Tweets, and the tweets are talking about Janet Jackson and the Grammys. The Grammy Awards were all set to honor Janet Jackson during the telecast, but the plans fell through when the two parties, the Grammys and Janet's people, could not come to an agreement on how CBS should deal with the way they treated her after the Super Bowl halftime show. Her performance with Justin Timberlake, remember the wardrobe malfunction? Well, she caught a lot of flack for that. In fact, the head of CBS rescinded her invite to the Grammys that year. So Janet's saying, listen, if you want me to show up, then you need to apologize. And apparently CBS did not. So that's why we didn't see it. But does she really need the Grammys or an award or...
Baikaze makuru yacu yo muri iki gitondo tudatinze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Thomas Kamirindi.
Muri Uganda abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta guhagurukira ikibazo cy'icarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Eric Mwesigwa yatangaje ko abajejwe umutekano bamubarije igufa ibirego umuvugizi w'igisirikare yateye ivyatsi mu itangazo ryavuze ko Mwesigwa atari mu minwe y'inzego zijejwe umutekano. Iryo tangazo ryashavuje bamwe mu babonye ko ikimenyetso cyo kudahana mu gihe ibirego byo gukubagura abanyagihugu bibandanya kugaragazwa muri Uganda. Eric Mwesigwa ashigikiye Bobi Wine, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta, yaratangaje mu ntango zindwi ko ibintu biturira byashizwe ku mubiri wiwe bica bituma agira ibikomere bibiri mu gikaraza ciwe. ibirego vyiwe vyuko yakubaguwe vyaremejwe na Bobby Wine ku rubuga Twitter. Bobby Wine yamenyesheje ko abajejwe umutekano bafashe bunyamaswa mwesigwa bashaka kumenya imigambi yiwe, bavuga ko ari ugutembagaza leta. Ibirego vyuko abajejwe umutekano bafata munyamaswa abanyagihugu muri Uganda si ibintu bishasha. Uno munsi kwa kane, abanyauganda bibutse urupfu rw'umusenyeri mukuru w'idini ry'abanglican Janani Luwun yavugira abanyagihugu bakubagurwa yagandaguwe inyuma yuko abajejwe umutekano bamuboreje gufa mu mwaka w'1977 hari kugiye cintwaro y'umutegetsi yatwazaga hotoro w'ico gihe Idi Amin Dada. Bobby Wine yatangaje ko benshi mu bamushigikiye bakubaguwe igihe batabwa mu mvuto inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwo amahinyu muri Uganda mu mwaka w'2021.
Muri Afrika y'Epfo, President Cyril Ramaphosa akomeye ku cyemezo cyo kugena ministri ushinzwe ikibazo cy'amashanyarazi. Arashaka rero igisubizo ku bibazo by'amashanyarazi acikagurika hato na hato. Fidele Niyongabo akomeza.
Isosiyete y'igihugu ijejwe umuyagankuba Eskom ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'umuyagankuba ugumucika mu gihugu mu vyageramiye bikomeye iterambere ry'ubutunzi. Vyatumye President Ramaphosa mu ndwi iheze atangaza amategeko yo mu bihe bigoye, yongera amenyesha ko azogena umushikiranganji ajejwe umuyagankuba. Bamwe mu bashingamateka batangaje ko ingingo ya President Ramaphosa izotuma ibintu biteba kurangurwa kurushiriza mu gihe isosiyete ya leta itanga umuyagankuba Eskom igengwa n'umushikiranganji ajejwe amashyirahamwe ya leta. Umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu nawe ajejwe gutuma umuyagankuba wiyongera mu gihugu. President Ramaphosa yabwiye inama nshingamateka ko hari abavuze ko igenwa ry'umushikiranganji ajejwe umuyagankuba bizotuma haba uguhiganwa hagati y'abashikiranganji batandukanye bajejwe ikibazo cy'amasoko ntanganguvu muri Afrika y'Epfo. Ramaphosa yatangaje ko uko atariko ibintu bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika, dukomereze aya makuru muri Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bya misile mu bice bitandukanye by'icyo gihugu, umuntu umwe yapfuye. Fidele Niyongabo nanone.
Abategetsi ba Ukraine batangaje ko ibigwanisho byo kwivuna umwansi bakoresheje vyakoreye misile 16 kuri 36 zarashwe n'Uburusiya. Ibitero vy'uno munsi kwa kane bibaye mu gihe igihugu ca Norvege cemereye Ukraine ifashanyo yo mu kiringo c'imyaka 5 igera ku miliyaridi 7 y'amadolari. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingingo ya Norvege ituma icyo gihugu hamwe n'igihugu ciwe bikomera kurushiriza, kandi ku Burusiya utazoshobora gusambura ubumwe bwabo bose bashira imbere ubwigenge. Abategetsi ba Ukraine baragabishije ko Burusiya bushobora gukora ibitero bishasha ku gihugu cyabo mu gihe cyo kwibuka umwaka urangiye Burusiya butanguye gukora ibitero muri Ukraine kiriko kiregereza. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku gihugu ciwe kizotesha imigambi y'Uburusiya y'ivyo bitero bishasha. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Ukraine ariyo ishobora kwitanga Uburusiya mu gukora ibitero bishasha ku nteko z'ico gihugu. Austin yavuze ko hari amahigwe menshi ko Ukraine izokwerekana ubudasa bukomeye ku rugamba mu gufata iya mbere mu bitero bishasha.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yahumurije abaturage ko igihugu gitekanye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziburiye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu Burundi.
Nta ngorane n'imwe iri mu Burundi, amahoro n'umutekano turabihagarariye, na cyane cyane ko n'abenegihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano. Rero ko ndababwira ko nta minsi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose, izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze, nta n'imwe abashikiranganji bataciyemo.
Uyu ni Marite Niteretse, ministri ufite umutekano mu nshingano ze mu Burundi. Muri icyo gihugu kandi ubu haravugwa ikibazo cy'ibura rya lisansi mu gihugu hose, ibi byatumye ibiciro by'ingendo byikuba kabiri. Naho mu Rwanda umucamanza mu rugeruko rwihariye rw'urukiko rukuru yahanishije Bwana Jean Twagiramungu gufungwa imyaka 25 muri gereza. Ayo makuru nandi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, ikibazo cy'ibura rya lisansi mu gihugu hose kimaze gufata indi ntera. Ibi byatumye ibiciro by'ingendo imbere mu gihugu byikuba kabiri. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Harahezindwe hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara zose zigize Burundi, nkuko amasoko atandukanye yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yabituganiriye. Amastasiyo nka yose arumye, niko amasoko yacu bamenyesha. Ayitwa kwa fisegikeya nayo mukanya ko kubita urugohe kiba giheze bitewe nuko abakirondera ari benshi rwose. Umugabo ati nakamaramaza kubona ku murwa mukuru wa politike atandi marimwe riharangwa rya essence.
Nakamaramaza turi muri capitale politike kuko nkubonaje mu vyakazi ngijya nahagaritse ndamaza amasaha 3 nani isaha sindabona naho ndibukure nima matasyo yose haragaragara none turi bubeho gute.
Aba bashoferi nabo bemeza ko batagishobora kugaburira imiryango yabo.
Turi n'ingorane yabaye ndase ukugira turonke n'ico dukora usanga bigoye unamagendo twayibutse niyo wumva gashya tugiye kubaho gute wumva ko ari ingorane cyane jewe ntaruza gatoroke umuryango ntuje niyo wumva abwo mu minsi yo tuzaba dusangura no kwiba
ibintu by'igitora ahubwo ni ibintu birebeye cyane ahubwo je sinzi n'ababijejwe icyo mbona bo dufasha kuko none ibyo bintu biguma bibura umwanya bibura buri mwanya buri mwanya je nta nibyo mbona ahubwo mbona umenga nuko nanegwa abana nani wahubwo simabwi wanje nkirikizi burayifise none wumva natonze nkabura igitoro ntaca ndarubose simbona no kongera mbere kwanza nabivuga jewe kuko ndinze ntonda nziko ngiye ku kazi ntaca mbura ico nkora no muryango curara bose
mu ntara yabubanza mu burengero ingenzi ziri doga kubiciro byo kunyunguruza byacitse umurengera. Umucuruza wifungura wavuga ko nibindi bintu byankenerwa byose byaduze.
Natwe turangura biratugora rero igitabo kibutse iyo ugiye kurangura n'ahandi ushusanga ibiciro byaduze usanga natwe twadugije kuko kugura kw'igitoro ego cyariho n'abatugurira kuko natwe ntitwohomba kuko deplace mu kibandende.
Umushoferi wa bisi ni wa moto yubanza nabo ubakazi karahagaze.
Akazi kacu kahagaze kukubera essence basha beshi kweri bashobora guparika imoto kubwishi ashaka caka bagaheze kweri umba ushusanga ubuze n'aya kajompo ushobora kuko tuko turavyumva tumba ko mu gihugu cyose gitoroki habo cabuze hose.
N'umuntu araci bitoke mu buraruko bushye burengero baba bunguruza abantu n'ibintu baba bakiriya bose bararira.
Kuva nga mu rugomba tujya mu cibitoke. Ku muntu umwe atanga amafaranga 2000 ku moto 2000. Bwije naho baca baduza kuri 2500 nta bitoro bihari.
Yewe mfisi noti 1000. None nk'ubu ntashaka mu cibitoke gute. Bicabigenda gute? Cyandarimo abana nabo bubamaze kwihebura. Kubera iki kubera iryo ti?
Akazi karapfuye, akazi karapfuye, turabura igitoro ariko ubirebye uko ukibura kose ikinini ni kubera ibiturire byo mu gihugu cyacu. Urebye ntushobora kugufata nk'inuzenye nk'ishyiramo nka entere peteroli uyu yihagarike ariyo ifurunisa igitoro mu gihugu ngo uvuge nyanga igitoro kizoboneka ntikiboneka. Genda ibujumbura urebe imodoka ukuntu zitonze ku mastasiyo zimwe zimaze iminsi ibiri iminsi itatu none akumva arakazi kwiyunguruza byabaye ndanse. Aha yifashe gute kumva se no kurya ikijya uriye ni kubwa nyagasani ni kubwuhoraho nayo kuvuganya ati ni kubwa kazi urashobora kumara n'iminsi itatu utariye none imodoka imaze nk'iminsi ibiri iminsi itatu kuri stasiyo ariho urara n'abana n'umugore batazi urara wumva bafungura gute.
Kuri magendo essence igurwa hagati y'8,000 n'10,000 z'amafaranga y'amarundi. Igiciro kizwi na leta ni 3,250. Ariko bamwe ntibashobora no kuyihagurira.
Cese no uja kuri magendo batari bumpe facture kuko barayikrasa mu vyakazi.
Umwaka uheze president Ndayishimiye yafashe ingingo yo guha uburenganzira ishyirahamwe Hajide Zori itanga amazi n'umuyagankuba kugira ngo rishobore kurangura ibitoro. Yagirije abagwizatunga bikorera gukora amanyanga kugira bunguke umurengera. Iryo shyirahamwe bisanzwe bigora cyane gutunganiriza abakiriya mu vy'amazi n'umuyagankuba rivuga ko atakibazo cy'ibitoro kihari. Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Hajide Zori uko niko yavyiganiye bagenzi bacu bo kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Kege nta kibazo cy'ibitoro dufise guko kuri Dar es Salaam turafise ibitoro tari bike mugakwera kugira bishike ino biza n'ibya imodoka rero guri tariki 8 kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam ama GPS ari ku makamyo ntiyakora ama bacafata ingingo yuko babanza kubihagarika byose ikano zari mu nzira zose barazihagarika niho natangura kubaza nti pataka nzuko zirinjira nibiki abo dukorana naba Tanzania cyabambira ngo baraza gukurikirana nawe nyene rero ajya makamyo baza barakontra cha hose kugira ibashire kwiba bya bitoro iyo rero ngo ayo magi pesta ariko arakora ibemera ko zibandanye bacha bazihagarika niyo ngora niyabaye rero ntangwa ariko bako arizi bitoro zihari naho gakone kabe gatonya technique
mu mwaka w'2022 amezi yose hibonekeje ubukene bwa essence na mazutu mu Burundi ariko mu mpera z'umwaka ikibazo cy'amazutu cyatorewe umuti umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kwa 12 yari yijeje abarundi na mu gihugu ciwe ko ingorane z'ibitoro muri uyu mwaka w'2023 zizoba indoto ibishobora kugorana cyane mbere eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi irahakana amakuru yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iburira Abanyamerika kudakorera ingendo mu bice bimwe na bimwe by'u Burundi kubera umutekano muke. Minisitiri ufite umutekano mu nshingano ze yahumurije Abarundi ababwira ko umutekano ari wose mu gihugu. Ni inkuru twateguruwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Leta y'u Burundi yatangaje ko amahoro n'umutekano byifashe neza mu gihugu cyose kandi ko atampungenge ko ashobora kuba ibitero by'abagizi banabi zihari. Ivyo u Burundi bubivuze inyuma ya buserukizi bwa Amerika muri ico gihugu bubuririye Abanyamerika ko bokwigengesera ndetse bakirinda kuja mu bibanza bimwe bimwe kubera amakuru ubwo buserukizi bufise ku mutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose. Umushikiranganji w'intora y'agati mu gihugu n'umutekano Martin Interetse yavuze ko ashatse gutanga umuco inyuma y'ivyo Amerika yacikirije. Muri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika n'uburi kiri ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubwo buserukizi riburira Abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga ko bokwirinda gutembera mu ijoro kuja mu bibanza bimwe bimwe nk'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu ntara za Cibitoke bubanza na Muramvya ndetse nahegereye ishamba cimeza rya Kibira. Umushikiranganji Martin Interetse yavuze ko ubwo buserukizi butarashikiriza ayo makenga Leta y'u Burundi ku mugaragaro. Arahumuriza ko ivyo bice by'igihugu ata makenga biteye.
Itangazo muvugaje ntaryo nabonye nk'umushikiranganji nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp amambasade arafise kumwe nakorana na Leta ariko ikintu kibateye amakenga bandika ico bita note verbale kugeza uno munsi iyo note verbale ntayo ndabona. Ntangorane n'imwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye na cyane cyane ko n'abe n'igihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano. Ariko ndababwira ko nta misi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze nta n'imwe abashikiranganji bataciyemo uwo kwivuna abansi ubutungane w'intura hagati mu gihugu n'umutekano eka n'abandi bashikiranganji bose barahaciye abenegihugu bafite amakenga y'umutekano barayavuga nta na kimwe batu. Imigwi yabicanyi yari yigeze akagarama Uganda yose yarasambuwe guhera yatanguye gukora mu mwaka w'2016.
Uburundi busigura ko abashikiriza ayo makenga bafite umugambi wo gucafuza igihugu.
Ibyo gushaka guca intege abenegihugu ntibahendwe nibaje ku kivi bakora ibikorwa byo kuteza imbere. Ntibavuga ngo umutekano ugomba uhungabane ngo amasoro agomba avuge ngo grenade zigomba ivyo nunabonye kuri WhatsApp. Twe tuzi ko ari binyoma n'urukurukuru rushaka guca intege abagendera Burundi ati ntimugaruke cyangwa nguramuna ko turiko tuhungura abarundi benshi bari barahutse bahugihugu dushobora kuja guhungura abantu tubazana mu gihugu tutari siri ko ari igihugu citunganije neza ku bijanye n'amahoro n'umutekano.
Amerika yoyo yavuniye akagohe abayo baba mu Burundi k'ubugizi bwa nabi bushobora gukogwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika ari ubwicanyi kunyuruza abantu kwiba imodoka ibitero by'ibisasu ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika iti n'imipaka irashobora kugagwa ata ubimenyeshejwe imbere y'igihe. Bamwe mu bahinga mu byerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko u Burundi butari bukwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean-Claude Senzinkayo atwara ishyamwe MIRPD ndigwanyu kwirakwira gy'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha.
Tugasaba ko Leta y'u Burundi ibicishije kubashinzwe umutekano haba mu gisirikare mu gipolisi eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ivyo bibanza byavuzwe harimo no kurondera makuru afadika yotuma byukuri umutekano udahungabana ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka ahubwo ko boyakorera ko mu bihugu bitandukanye byabi byo muri aka karere cyangwa mu bindi bihugu aho leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziratanga makuru ko abantu bokwiyubara k'umutekano wabo ushobora kuhungabana twagiye turabibona ko byukuri ahenshi umutekano warahungabanye ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu
ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu bwemeye ko inzego z'umutekano zigiye gukurikirana neza ayo makuru yuko umutekano ushobora guhungabana
turakurikirana twebwe ku munsi babo amatari bariho bamustanteri banyumba 10 abajejwe inyamirama biziriyo musirikare ku mibezi igihugu niyo kiri kiranoneho mwarabonye ko nejo wundi twarungitse sirikare kuje gufasha muri Kongo uko twe twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufise amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira uno munsi rero igihugu ni nyabagendwa ntangwara nimwe ihari
Uburundi bushimangira ko icerekana ko umutekano uhari mu gihugu aramanama atandukanye buheruka kwakira nkiyahuje abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho batandatu muri bo bitabiriye iyo nama yabereye i Bujumbura ku mugwa mukuru Butunzi Pierre Clavier n'inkuru ku byijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yahanishije bwana Jean Twagiramungu gufungwa imyaka 25 muri gereza ni nyuma yo kumuhamya icyaha cya genocide Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Ikijyana umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yagitanze nyuma y'isesengura yakoze ku rubanza rwa bwana Jean Twagiramungu. Ubushinjacyaha bumurega icyaha cya genocide buvuga ko yakoreye mu makomine ya Karama, Rukondo na Musange mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda ari naho havuka. Bumushinja kujya mu bitero byinshi bitandukanye nko mu murenge wa Mbazi, ku biro bya komine Musange ndetse no kuri kiliziya gatolika ya Cyanika. We yaburanye hakana icyaha avuga ko muri genocide nta hantu yigeze ajya ko yagumye mu rugo kuko nyina yari umututsi kazi nawe yarashoboraga kugirirwa nabi. Uretse kuba rwarumvise batanga buhamya bamushinja muri uru rubanza, urukiko rwaranamanutse rugeraho bikekwa ko Twagiramungu yakoreye icyaha, ruvuga ko hari abatutsi bishwe nkuko batanga buhamya babigarutseho bavuga ko yagize uruhare mu gitero cyabereye mu murenge wa Mbazi, hakaba n'abahakana ko atigeze ajya muri icyo gitero. Urukiko rwasesenguye ubuhamya bwatangiwe mu rukiko rusanga Twagiramungu ari kumwe n'abandi baragabye igitero kishe abatutsi nko kwa Kamondo Juvenal, rwavuze ko rusanga ubuhamya n'imvugo z'abatanga buhamya bikwiye guhabwa agaciro nk'ikimenyetso mu kumuhamya ibyaha. Rwasanze amakuru yatanzwe n'abatanga buhamya bavuga ko batigeze bamubona muri icyo gitero nta shingiro bifite kuko bamwe bivuguruza mu mvugo zabo. Icyakora hari bamwe mu batutsi bishwe mu murenge wa Mbazi bavuzwe mu rubanza urukiko rwasanze urupfu rwabo rudahama Twagiramungu hakurikijwe bumwe mu buhamya bwatanzwe, bwavuze ko ubuhamya bwabo bubumbatiye kuvuguruzanya gukomeye bityo ko rutabishingiraho nk'ikimenyetso gikomeye mu yicwa ryabo. Kubwicanyi bwakorewe kuri kiliziya gatolika ya Cyanika, hari abavuga ko bamubonye mu bwicanyi n'abandi bavuga ko nta ruhare rwe yabigizemo. Urukiko rwarebye ku buhamya n'imvugo z'abatanga buhamya bamushinja ko yagiye mu gitero cya Cyanika. Mu isesengura rwakoze ruvuga ko imvugo z'abatanga buhamya zigaragaza ku buryo budashidikanywaho ko yari muri icyo gitero cyaguyemo abatutsi barimo uwari padiri mukuru wa Cyanika. Naho ubuhamya bw'abavuga ko batamubonye muri icyo gitero rwavuze ko rusanga imvugo zabo zivuguruzanya n'izo mu iperereza. Ku kireba ubwicanyi bwakorewe kuri komine Musange, urukiko ruvuga ko imvugo za bamwe mu bamushinja zitashingirwaho ko Twagiramungu yagize uruhare mu rupfu rwa bamwe mu batutsi bahiciwe, ruvuga ko nta bimenyetso bidashidikanywaho byo kuba yaragize uruhare muri icyo gitero. Rwahaye ishingiro ubuhamya bwa bamwe bemeza ko bagiye muri icyo gitero kandi ko Twagiramungu batari kumwe. Urukiko rwavuze ko nta gikorwa gifatika cyo kwica yakoze ahubwo uruhare rwe ari ukwifatanya n'abisha abatutsi, ruvuga ko hari uburyo bw'uburyozwa cyaha bushingiye ku kuba uregwa yarakoze icyaha mu kivunge. Urukiko rwavuze ko yagiye agaragara ahabera ubwicanyi igihe bwabaga buri gukorwa kandi akagaragara hari kumwe n'abashyize mu bikorwa ubwo bwicanyi barimo abapolisi, abasirikare n'interahamwe na bamwe mu bari abayobozi. rushingiye ku bikorwa rwemeza ko yakoze byo kujya mu bitero bitandukanye byiciwemo abatutsi urukiko rwasanze agomba kuryozwa icyaha cya genocide. Ku kijyanye n'ibihano umucamanza yavuze ko aho guhanisha twagira mu ngo igihano cy'igifungo cya burundu ashingiye ku kuba ari ku nshuro ya mbere akoze icyaha rwamuhanishije gufunga imyaka 25 muri gereza. Umucamanza yibukije uregwa ko kujurira icyemezo igihe yaramuka atakishimiye bikorwa mu gihe kitarenze iminsi 30. Atazuyaje Bwana Twagiramungu yahise ahaguruka abwira inteko iburanisha ko ajuririye igihano. Bwana Jean Twagiramungu w'imyaka 50 y'amavuko yahoze ari umwarimu mu kigo cya EAV Kaduha mu mwaka w'2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye icyaha cya genocide aregwa aragihakana. Ehabagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri Uganda yakira itsinda rigizwe n'abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya Afrika mu biro bye, Perezida Yoweri Museveni yagaragaje ko ibihugu bya Afrika bikeneye gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikiboneka mu bihugu byinshi byo kuri uwo mugabane. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda.
Perezida Museveni yabonanaga n'intumwa z'abagize inteko ishinga amategeko ya Afurika bamusuye mu mujyi wa Entebbe. Izo ntumwa zari ziyobowe na perezida w'iyo nteko ifite icyicaro cyayo gikuru muri Afurika y'Epfo, Bwana Fortune Charumbira ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Inteko izwi nka Pan African Parliament igizwe n'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye bya Afurika, kandi uruhare rwayo no guharanira